Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umuhariteka waharuye abarenga ijana 50 bishwe mu mezi atatu aheze, Radio RPA nayo yashoboye kumenya abarenga 60 bishwe mu Burundi mu mezi atatu nyene. Kubera kubwicanyi butigera buhagarara mu gihugu, umuti woba uwuhe? Ivyo nivyo ducija nino mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa 9 ndamukiza mu 2022 muri kumwe na Eloge Divin Remesha. Ndabahaye ikazi. Abantu bangana ijana 53 nibo ligue iteka ivuga ko bishwe mu Burundi mu kiringo cy'amezi atatu, no kuvuga mu kwa mbere gushika mu kwa gatatu muri uwo mwaka w'ibihumbi 2022. Radio RPA nayo ikaba yashoboye kumenya abantu 63 bishwe muri icyo kiringo nyene cy'amezi atatu aheze. Benshi mu bagirizwa ubwo bwicanyi bakaba bari mu nzego z'umutekano iperereza hamwe n'imbonerakure z'umugambwe CNDD FDD. Bagenzi bacu muri Radio Inzamba na Television Renaissance babajije uburongoye Ligue iteka Ancher Niko yagize icyotuma ubwo bwicanyi buhagarara.
Mushamwe iteka turabona ko nta kizotuma ubwo bwicanyi bihagarara mu gihe abahora bakora ubwo bwicanyi ari bo batwara, ari bo bajejwe amabanga akomakomeye. Uno munsi rero no kuvuga babasubiriye, abasigaye nabo twakwita abagizekita, ubu barakingiwe, bakingiwe nabo bahora ari bo babikora. Ntawo kwize rero yuko ashoboka kuboneka ibintu bihinduka aho bwicanyi bwahagarara, kunyuruza abantu cyangwa gutotera zohagarara mu gihe abahora babikora ari bo babijejwe. Nacyo gituma ligiteka yumvira iti nyabuna nyabuna birateye n'isoni, aho igihugu kirangwamo intwaro yitwa ko yitorewe, abafise igipolisi, abafise igisirikare, abafise ubutungane, mugabo tuguma tubona abantu bicwa ku munsi banyurutswa atacamira.
Uwaharanira agateka akazi na muntu asaba umukuru w'igihugu kugira icyo akoze.
Umukuru w'igihugu wenyine ni wakwiye kurangira ibyo bihagari, kuko mu gihugu kirangwamwo ukudahana, tuhana ibyo bashyize imbere, nta n'umutekano, nta no byose bizoguma biyangara. Umukuru w'igihugu wenyine rero arakwiye kuva mu gacirira kugira ati nyabuna ubutungane buhabwa ijambo mu gihugu, abakora amabi bahanwa, hama abavyeyi bavyarire kurera bareke kuzarira agafuni.
Ishyirahamwe APDH naryo rikaba ryerekana ko abantu barenga 530 bishwe mu gihugu cyose mu mwaka w'ibihumbi 2021. Aha akaba ari ikiganiro ku isoko cyo kuwa 9 ndamukiza mu 2022 kigarukiye. Ndakengurukiye mwese mwaduteza abiri, mwari kumwe na Eloge Divin Remesha naho mu ndwiza.
Cyari ikiganiro ku isoko.